mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tuti zacu mwiriwe neza ne Eugenie Mukankusi hongiye kubasuhuza ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mwanya. Murayakurikira kuri internete kuri www.radioyacu.com, ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Burundi, no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi, Caporal Chef Jerome Niyonkuru wo muri polisi y'igihugu arafunze. Araziriki?
Caporal de police chef Niyonkuru Jerome yarabuze ibintu byinshi, aranifatira mu gahanga, aratuka inzego, bige yakoze ntawari yabimutumye, niwe yitumye, yambitse iceyi ugwego, kujya siko yari kubikora.
Uyu ni umuvugizi wa polisi y'u Burundi, Désiré Ndikumana. Ubushinjacyaha, umushinjacyaha mu rwego rwasigariyeho kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha, Serge Bramet, yatangaje ko umwanzuro w'ubujurire wo kutaburanisha Félicien Kabuga ugomba kubahirizwa. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Victoria Nuland, ejo yagiye muri Nigeri kuganira n'abasirikare baheritse ubutegetsi mu kwezi gushize. Ntacyo byatanze. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Dore ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Ethiopia, Ethiopian Airlines yahagaritse indege zayo zijya mu mijyi itandukanye y'intara ya Amhara, harimo n'umurwa mukuru wayo Bahedar, kubera ibibazo by'umutekano. Fidel Niyongabo araduha inkuru irambuye.
Societe Ethiopian Airlines yahagaritse ugo ruja n'uruza rw'indege zayo kuva mu ndwi heze mu bindi bisagara bitatu byo mu ntara ya Amhara bya Gonda, Laribela na Desi. Mu itangazo iyo societe yamenyesheje ko abagira ingendo n'indege zayo ko uruja n'uruza rw'indege zayo ejo kuwa gatatu, ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu mu bisagara bya Desi, Gonda, Laribela na Bahirdar rwahagaritswe. Leta ya Ethiopia ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye yarafashe ingingo zo mu bihe bidasanzwe mu ntara ya Amhara iriko iberamo ingwano ikomeye. Iyo ngingo ifashwa amezi icyenda gusa inyuma y'uko ingwano yihaye inkumbi mu ntara bihana urubibe ya Tigreya irangiye. Intego zo mu ntara ya Amhara zirimo abagwanyi bashira inyungu zabo mu bwoko bw'Abamhara bazwi ku izina rya Fano, barafashije leta mu rugamba yari mu wo kugwanya intego zo mu ntara ya Tigreya hagati y'ukwezi kw'11 mu mwaka w'2020 n'ukwezi kw'11 mu mwaka w'2022. Yamara imishyamirano hagati y'izo mpande zombi yaribonekeje mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka, inyuma y'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed atangarije ko ashaka gusambura inteko zidasanzwe zashizweho n'intara zitari nke zigize igihugu mu kiringo cy'imyaka 15 irangiye. Abo mu bwoko bw'Abamhara bashira imbere inyungu zabo, babona ko leta ishaka kugabanya ingufu z'intara yabo. Ingwano hagati y'igisirikare cya leta n'abagwanyi bazwi ku izina rya Fano yariyongeye kuva hagati mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Ibyo byaratumye ibihugu byo mu mahanga bitari bike bisaba abanyagihugu bavyo kwirinda kuja mu ntara ya Amhara.
Nkuko nari mbabwiye dutangira, Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Victoria Nuland, ejo yagiye muri Nigeri avuga ko ibiganiro yagiranye n'abasirikare baheretse ubutegetsi mu kwezi gushize bigoranye. Geoffrey Mutagoma arakomeza inkuru.
Nkuko yabitangarije abanyamakuru kuri telefone, Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Amerika, Victoria Nuland, yari i Niamey aburana na Musa Salu Barmu wishyizeho kuba Minisitiri w'ingabo zahiritse ubutegetsi muri Nigeri. Yari kumwe n'abandi basirikare batatu bo ku rwego rwa koroneri bamufasha muri ibyo biganiro. Victoria Nuland avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabagaragarije inzira bakwiye kunyuramo ngo basubizeho ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi, ariko ntibabikozwa. Yavuze ko Amerika yaberetse ibyo bashobora gutakaza nk'imfashanyo mu by'ubukungu no mu bindi baramutse badashubije ibintu uko byari bimeze mu gihugu. Habaye kubwizanya ukuri cyane, ndetse hamwe na hamwe bikagorana kuko Amerika ishaka ko ikibazo cyarangira binyuze mu kumvikana, nyamara baheritse ubutegetsi batsimbaraye ku buryo bifuza ko byagenda nubwo bihabanye cyane n'itegeko nshinga rya Nigeri. Nuland yaganiriye na Bamuntu abo ari kumwe mu gihe cy'amasaha abiri, ndetse na nyuma bakomeza kugirana ibindi biganiro ku ruhande, ariko ibyo yasabaga byo kubonana n'umukuru w'abaheritse ubutegetsi Abdurahman Tiani na Perezida Mohamed Bazoum babwambuye ntibabimwemerera.
Ubwongereza bwafatiye ibihano sosiyete yo muri Irani ikora indege zitagira abaderevu drone n'abandi bacuruzi bo mu mahanga atandukanye baha intwaro Burusiya mu ntambara burimo muri Ukraine. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Ninahazwe.
Muri rusangi leta y'Ubwongereza yafatiye ibihano bigera kuri 25 inganda n'abantu bakomoka muri Irani, Turukiya, Belarusiya, Slovakia, Ubuswisse, Emirati Zunze z'Abarabu n'Uburusiya. Umushikiranganje jeje imigenderanire y'Ubwongereza n'ayandi makungu James Cleverly yavuze ko ibihano vy'ino nshuro biri mu bikarishe igihugu ciwe kimaze gufatira Uburusiya. Yongera kandi asigura ko ibi bizotuma Uburusiya bufise ibibazo by'ibirwanisho butabandanya kubironka mu buryo bworoshe. Societe yo muri Irani yitwa Paravar Pars ikora utudege tutagira umudereva drone mu Gifaransa n'indongozi zayo indwi bari basanzwe ari mu bihano bafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka. Ibihano bishasha byafatiwe impande zitandukanye zagirizwa gufasha Uburusiya mu ntambara burimo na Ukraine biziririza societe yariyo yose yo mu Bwongereza kugira icikorana n'impande zafatiwe ibihano. Ivyo bihano bitegeka kandi gufatira ubutunzi bwose bwaberwa n'ibihano buri mu Bwongereza. Kuva Uburusiya butanguza intambara muri Ukraine, Ubwongereza bumaze gufatira ibihano amasosiyete n'abantu bagera ku 1,600. Ibindi bihugu bimaze gufatira ibihano impande zifasha Uburusiya birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya.
Barakoze bagenzi bacu Odiane Nene nahazwe na Geoffrey Mutagoma hamwe na Fidel Niyongabo kuri aya makuru havugwa hirya no hino ku isi batugejejeho. Ni kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mu kanya gato cyane na makuru y'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu Burundi umupolisi ufite ipeti rya Caporal Chef witwa Jerome Niyonkuru afungiye muri kasho ya polisi ishinzwe ubugenzacyaha i Bujumbura kuva kwa gatandatu ushize. Yafashwe harimo akangurira abagenzi be kutarya ruswa. Eroje wirika neza araduha inkuru irambuye.
Jerome Niyonkuru afite ipeti rya Caporal afungiwe mu gasho y'igipolisi kijejwe amatoza ku murwa mukuru w'utunzi Bujumbura kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Yafashwe inyuma yaho ku minsi ya kane n'iya gatanu mu ndwi iheze nyene yari yabonetse ku mashusho ya video ariko agendagenda afise Bibiliya mu ntoki. Abamubonye bemeza ko yari afise ico gitabo mvugamana mu kuboko kw'ibubamfu, maze yafata idarapo ry'u Burundi arizingira mu imereo ryo kuboko kw'iburyo. Aha yari hakorera igipolisi kijejwe umutekano wo mu ibarabara kizwi nka PCR. Hari ku munsi wa kane
ibi turabyabishe ntagira umudokinjira nabo aba muri PCR amafaranga reka tubafasha kuko bituriye muryango Imana irabizi aba muri PCR ibi turiye muryango Imana irabizi Imana irabantu byo aba muri PCR.
Bukeye bwaho yabonetse mu nyubako za meri ya Bujumbura asemerera yunga mu ryo yavugiye muri PCR.
Bihane abasobanura muri bihane
amakuru dukesha amasoko yo kwizerwa avuga ko kwa gatandatu yaciye yatabwa muri yompi. Umuvugizi w'igipolisi kuri wa kabiri ku muhinga mu yasiguye ko mu byo Jerome Niyonkuru akurikiranwa ko harimo kwambika iceyi inzego. Desire Nduwimana
yambitse iceyi urwego kugeza ko yari kubikora yabona yuko hari amakosa yabaye. Ewe ati ngiye namurabe naka yagize kiniki agashyiraho n'ibyemezo.
Ariko ibyo umupolisi muto yavuze bisa n'ivyo Perezida Ndayishimiye yashikirije kwa gatatu heze atahutse avuye mu bihugu vy'u Burusiya n'Ubushinwa. Yafatiye ku mahera y'umurengera abacuruza bo mu masoko ya kijambere mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura batwe agera kuri 500% hisunzwe y'abahora bishuzwa buri kwezi. Niko kubonera ko gusaba ko barenganurwa
ivyo bintu ngasanga mutarabigeza igitwa mutabikora nuko bajyaje bahibiturire mwebwe. Ndazi uko mu minsi ya hera twararondeye kugira ngo abadadaza bose bagire ibanza mu isoko baharuhe neza. Kubera iki abajeje intwaro nabo bari muri babandi mu rugamba rwo gutuze n'urugamba utarugwanye gogo rurakugwanye indishonje rafisa batu aharaye inzara hazinduka inzigo none batse ngaho oh bakamvura bene igihugu ndiko ndarorerane twase barundi bazonsinda mu bana banje muga mwumve ko hari ibara kubona indongozi zishobora kuri ibintu nk'ibyo
n'uwimana bwira Payenberg police cyo Burundi avuga ko ufunzwe yakoze akazi atarajejwe kandi atabakamutumye
sakazi yatumwe n'ugwego rw'igipolisi rugejwe yakoze akazi yarajejwe si ujejwe kakazi kubwibutsamana mu gipolisi ekaye nawe tuzi muri ibyo bintu si kakazi ajejwe caporal de police chef niyo nkuru Jerome yarabuze ibintu byinshi mbere washaka aranifatira mu gahanga aratuka inzego sumugumutsi n'umuntu akomeye mugabo gushika kuri uyu mwanya ahubwo ari mu biro by'inyamiramabi ariko arumvirizwa ku makosa yakoze bige yakoze nta wari yabimutumye niwe yitumye hanyuma akora n'ibitari byo yarenze amategeko
abanyamategeko babona ko umupolisi ariko ararenganywa ijwi rya Amerika ryabajije Maitre Janvier Bigirimana umukuru wa Tournoi Page Burundi
umuntu aravye ifatwa n'imfungwa ry'uno mupolisi twovuga yuko hariho kumuhohotera kuko icambirizo yavuze ntiyabeshe kuko amaraporo yaba amaraporo y'ugwego rujere gucungera ibyinge n'amafaranga akoreshwa y'igihugu byo bita special general baramaze kuvuga katari gake yuko hari ibyo kunyuruza amafaranga kujya ruswa n'ibindi ibyo rero bikongera bigashigikirwa n'amaraporo y'amashyirahamwe yigenga nka za parsem oricom n'izindi zikora ibyo yavuze yuko haribwa ibiturire mu bantu bakorera leta ashanke mu gipolisi kandi wewe mukuru w'igihugu nuko tuba turindiye yuko afata ingingo kuri abo bantu banyonora itunga ry'igihugu
nitunze igitabo mpanabyaha cyo Burundi ibyaha caporal Jerome niyo nkuru akurikiranwe ko bihanishwa mu nyororo uri hagati y'ukwezi n'imyaka itanu cyangwa kuriha ihadabu riri hagati y'ibihumbi cumi n'ibihumbi ijana by'amarundi ufunzwe akorera mu gipolisi cy'inyamiramabi akaba asenga muri imwe mu mashengero ya protestanti mu Burundi Eroje urikaneza ijwi rya Amerika.
Eroje urakoze amakuru yacu harakomeje urugereko rw'ubujurire rw'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha rwahamije icyemezo cy'urugereko rwa mbere ko Felicien Kabuga atazakomeza kuburana kubera uburwayi. Temistocle Mutijima araduha ibisobanuro.
Ubujurire muri uru rubanza bwari bwatanzwe n'ababuranyi bombi ni ukuvuga ubushinjacyaha n'ubwunganizi bwa Kabuga. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwari bwajuriye icyemezo cyafashwe n'abacamanza ko Kabuga atagishoboye kuburanishwa ku mpamvu z'uburwayi bwo kwibagirwa bikabije bwa dementia byemejwe n'inzobere z'abaganga ko afite. Ni mu gihe abunganira Kabuga nabo bari bajuriye icyemezo cy'abacamanza cyanzuraga ko Bwana Kabuga yaburanishwa hakoreshejwe ubundi buryo bujya gusa neza nk'urubanza ariko ntiyabeho guhamwa ibyaha. Inteko igizwe n'abacamanza bane b'urugereko rw'ubujurire ku bijyanye n'ubujurire bw'ubushinjacyaha yanzuye ko nta shingiro bufite. Ibyo inteko yabishingiye ku kuba mu bujurire bwabwo ubushinjacyaha bwarananiwe kugaragaza ko urwego rwafashe iki cyemezo rwaba rwarakoresheje ihame ry'amategeko ritari ryo cyangwa se ngo bugaragaze ko hari aho rwibeshye mu gusuzuma ibimenyetso ubwo rwanzuraga ko Kabuga atagishoboye kuburana. Kubunganira Kabuga, abacamanza bo mu rugereko rw'ubujurire bahaye ishingiro ubujurire bwabo. Mu cyemezo cyabo bavuze ko basanze haba muri stati ishyiraho urugereko rwasigariye kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha yewe no mu manza zaciwe na rwo mbere cyangwa si zaciwe n'inkiko rwasimbuye ntateganyijwe ko uburyo bujya gusa nk'urubanza bwakwifashishwa mu kimbo cy'urubanza nyirizina nk'uko abacamanza b'urugereko rwa mbere bari babyanzuye. Bityo urugereko rw'ubujurire rusanga ibigize ubwo buryo bw'imiburanishirize binyuranya n'ibiteganywa na stati byemerewe ababuranishwa n'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha. Ku bw'ibyo, abacamanza b'urugereko rw'ubujurire mu cyemezo cyabo bakavuga ko basanze mu guhitamo ubu buryo urugereko rwa mbere rwarakoresheje ububasha rudahabwa na stati igenga urwego. Ibyo bikaba bigize ikosa ryo mu rwego rw'amategeko, ari nayo mpamvu icyo cyemezo cyo gukoresha uburyo bujya gusa nk'urubanza mu kuburanisha Felicien Kabuga urugereko rw'ubujurire rugitesheje agaciro. Urugereko rw'ubujurire rwafashe icyemezo cyo kohereza iki kibazo mu rwego rwa mbere rwari rwaburanishije uru rubanza ruruha amabwiriza yo guhagarika imirimo mu gihe kitazwi kubera ko Bwana Kabuga atagishoboye kuburana. Urugereko rw'ubujurire kandi rwategetse inteko ya mbere yaburanishije uru rubanza gusuzuma vuba mu bushishozi ibijyanye n'ifungwa n'ifungurwa rya Bwana Kabuga. Urugereko rw'ubujurire rwavuze ko mu kugera kuri iki cyemezo rwazirikanye ku inyungu z'umuryango mpuzamahanga mu kuburanisha abantu baregwa ibyaha bikomeye by'ihonyorwa ry'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu rigomba guhuzwa n'uburenganzira bw'ibanze bw'uregwa. Rugasanga kandi ryo huza rigomba kugerwaho hagendewe ku biteganyijwe mu nshingano z'urwego. Urugereko rw'ubujurire rwanavuze ko mu gufata icyemezo cyarwo rwanazirikanaga kubazize ibyaha kabugaregwa ndetse n'ababirokotse bategereje igihe kirekire k'ubutabera butangwa, kandi ko kutabasha kurangiza amaburanisha muri uru rubanza kubera ikibazo cy'ubuzima bwa Kabuga bibabaje. Icyakora uru rugereko rukavuga ko ubutabera bubasha gutangwa gusa binyuze mu manza ziboneye kandi ziburanishijwe hubahirizwa uburenganzira bwuzuye bw'uregwa nk'uko biteganyijwe muri sitati igenga urwego. Nibutsa ko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka aribwo urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwanzuye ko Kabuga atagishoboye kuburana. Ni icyemezo cyafashwe nyuma yo kumva mu rukiko inzobere eshatu z'abaganga zakoreye Kabuga isuzuma buzima zikagaragaza ko afite uburwayi bwo kwibagirwa bikabije bwa dementia. Izo nzobere zabwiye urukiko ko nta mahirwe ahari ko Kabuga yazoroherwa, ko ahubwo uburwayi bwe bugenda burushaho kwiyongera uko iminsi ishira.
Urakoze mugenzi wacu Temitoke Mutijima. Umushinjacyaha w'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha Serge Bramertz yatangaje ko uwo mwanzuro w'ubujurire ugomba kubahirizwa. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yasomye itangazo rye.
Umushinjacyaha w'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha Serge Bramertz yatangaje kuri wa kabiri ko yasuzumye neza icyemezo cy'urugereko rw'ubujurire ku birebana na Kabuga. Aragira ati icyemezo bafashe kigomba kubahirizwa nubwo bwose umwanzuro udashimishije. Yakomeza agira ati uyu mwanzuro watewe ahanini nuko Kabuga yamaze imyaka myinshi yarihesha ubutabera, yarazi neza ibyabaye imbere no mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko yanga kwitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ngo yiregure ku byaha aregwa. Yafashijwe kwihisha n'umuryango we n'inshuti ze kuva muri Kenya kugeza aho yafatiwe mu Bufaransa. Umushinjacyaha Bramertz akomeza agira ati ndazirikana abahitanywe na Jenoside kimwe n'abayirokotse bamaze imyaka igera kuri 30 bizeye ko bazabona ubutabera. Nzi neza ko iki cyemezo kirushaho kubahahamura no kubakura umutima. Ubwo mperuka mu Rwanda niyumviye ukuntu bari bizeye ko iburanishwa rya Kabuga ryakurwa rikarangira. Aragira ati mbijeje ko urwego nyobora rutazahagarika kubakorera. Ifatwa riheruka rya Fulgence Kayishema rirerekana ko abakoze Jenoside mu Rwanda bazayikurikiranwaho mu nkiko zo mu Rwanda no mu bindi bihugu. Arangiza avuga ati umwanzuro wafashwe ushobora kuba udashimishije, atariko guharanira ubutabera ku bazize Jenoside n'abayirokotse ntibizahagarara.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Urubyiruko rw'Abanyafurika bagera kuri 700 baheruka kwakirwa na za kaminuza zitandukanye zino muri Amerika binyuze baragenda bigura ubwenge ndetse n'ubumenyi. Ni mu rwego rwa gahunda yitiriwe Nelson Mandela yashyizweho na Barack Obama wahoze ayobora Amerika. Umwe muri abo banyeshuri cyangwa se muri urwo rubyiruko ni Iradukunda Katia Greta, afite ishyirahamwe cya St Art House. Greta hakora ibintu bitandukanye mu gihingwa cyitwa La Jacente d'Eau, kiri mu byo abakurikirana cyangwa se impuguke mu bidukikije bemeza ko bibangamira ibidukikije. Undi muri urwo rubyiruko ni Chancel bamuhaye bombi baturutse mu Burundi. Chancel araharanira uburenganzira bw'abana, aratangira adusobanurira uyu mugambi bajemo.
Mandela Washington Fellowship novuga ko ari ni programme aho leta ya Amerika iha amahigwe ugwaruka go muri Afrika, muri Afrika yo
munsi y'ubugaragwa bwa Sahara.
Ego bakabaha amahigwe n'ugwaruka ruba rusanzwe rufise imigambi ruriko rurarangura bwo guteza imbere ikibano guteza imbere igihugu ekanyene no kwiteza imbere ku ruhande rwabo mugabo ibintu bigirira kamaro abandi bantu rero babaha amahirwe yo kuza kwiga ibijanye na leadership n'uburongozi bwiza bakabyigira ngaha mu gihugu cha America mu ma university ateye imbere cyane ngaha muri muri America bakabigisha ego ingene boshobora kuja nabo yo ubumenyi bakuye nga kuja kubukoresha mu guteza imbere ibikorwa basanzwe bariko barakora mu bihugu baje bavamo
nivyo koko ugwaruka rw'abanyafrika rusanzwe ruko rurakora ibintu byinshi cyane rwiteza imbere ruteza imbere ikibano cabo gusa babafasha gutera indi ntambwe imbere nkuko bivuze kwisununura bakavuga bati hari izindi nyigisho mushobora kuronka muri aya makaminuza y'ahantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika chancellor wewe rero nawe urafise umugambi wawe batarakubona kuri Instagram bakumenye uharanira gateka kabana abantu aho nikora ivyo vyatanguye gute
ndi umwe mu bitanga mu guteza imbere gateka kabana mu gihugu cacu c'u Burundi nkaba ndongoye ishirahamwe ryitwa Hope for a Better Future riharanira guteza imbere agateka k'umwana cyane cyane umwana wa ntaho nikora mu gihugu cacu c'u Burundi mu kuronka uburenganzira bwo kwiga mu kuronka uburenganzira bwo amagara meza kuvuzwa agwaye eka ndetse n'ibindi rero ivyo nabitanguye nkigifise imyaka 16 naronse amahirwe yo gukorana na UNICEF Burundi muri programme yitwa Enfant Journaliste amahigwe abana babafite imyaka 12 gushika kuri 16 yo kwimenyereza umwuga wo kumenyesha makuru mugabo ubikorera abana kuvugira abana bari mu bibazo abana bari mu barabara abana babarbinosa abana bari mu miryango yabatwa ingorane bahura nazo rero niho natanguye kwiyumvira ati ego nibyo nabavugiye kuri radio nkuko turiko turabigira mugabo ni giki kindi banokora kuko naganiriye n'umwana yabuze ikayi imwe canke istiro imwe kugira aje ku ishuri none n'igiki nka chancelle noshobora gukora kugira uwo mwana aje ku ishuri aronke iyo kaye aronke iyo karamu rero niho natanguye kuza ntivyari byoroshye kuko nta buryo narindi umunyeshuri nanje hama mu nyuma ndaronka amahirwe yo kuronka formation yitwa social media for social change ingene twakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu guhindura ikibano cacu niho namenye yuko ku buhinga ngurukana bumenyi hariho ushobora kwegeranya amahera ugakora imigambo ubushaka kurangura ku buhinga ngurukana bumenyi hari ha grant ni abantu bashobora gushigikira imigambi uburi kurakora ku buhinga ngurukana bumenyi hariho ibyo byose dushaka dukeneye nk'ubumenyi canke nk'uburyo kugira twiteze imbere duteze imbere n'ikibano cacu niho naciye ntangura kuzandagira ama fundraising kuma kwegeranya uburyo kuma nkoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi bwo kufasha abana b'u Burundi
none muri ico gikogwa wagira tere ntambwe imbere urabona ibindi bikenewe kuko utangwa igikogwa nk'ico wavuze yuko ucusanga hari ibintu byinshi bikenewe uburyo kugira ngo ubwegeranye kuko ndazi hari ugaruka gwinshi nago ruvuga ati imbega no ufasha gutembega no herahe uburyo nibuke wewe utanguye kwegeranya ubwo buryo kumbuga ngurukana bumenyi ma rezo sosio wabonye ari kintu coroshe
novuga yuko bitoroshe ntivyoroshe kuko utegereza novuga gute gukonvenka abo bantu bagushigikira ukabereka yuko ayo mahera bayatanze atarayo chancelle yo kwiteza imbere canke yo kwinezerezamwe mugaba ari amahera agiye gukora inyamba ari umwana mvuze ngo ngombe nugurure canteen scolaire nk'akare ko turafise canteen scolaire aho tugaburira abana bava mu miryango y'abatwa iminsi yose gura kwa mbere gushika kwa gatanu mu ntumbero zo kugwanya igitigiri c'abana bahiba ishuri kubera inzara hamwe no kugwanya indwara zituruka gufungura nabi ku bana bari musi y'imyaka 5 ni muri site village yitwa Busekera iri muri commune Bukeye intara ya Muramvya nk'ubu mvuze nk'akarorero mvuze nko kuri uwo mugambi mbwira abantu bankurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi cyane cyane nka Instagram kwa n'ofisa abantu benshi bankurikirana abantu barenga 14,000 bankurikirana ndababwira ati mfise umugambi umeze uku n'uku n'uku nkeneye uburyo bungana uku n'uku ufise ica nterera yoterera tukabikora canke nko kwegeranya ibikoresho by'ishuri nko burabona ni ku 9 kurageze naho ne ndabigira ugasanga abantu baritanze hari umpaye ikayimwe umpaye ikayijana umpaye ikayigihumbi ego nuko ndabigenza
turaza kuganira ku bindi bikorwa byinshi bijanye n'ivyo kuko hari igihuja mu ntara zitandukanye ugatanga makaye ugatanga imfungo gwa nkuko bivuze tuhama twongere tunagaruke kuri uwo mugambi wa Yali ivyo wizemwe muri wo twizere ko mukanya kari imbere na Greta kati ya Greta zoba yashitse reka duhere ku bari kuri Facebook kuri Facebook turafise Ben ku murongo wa telefone amahoro neza
ego amahoro neza
mwiriwe
mwiriwe neza mara amahoro namwe
turaho turashima na chance re turi kumwe
ego akabazo nari mfise yo opportunity umuntu ayironka gute kugira ashime na kugira
ego urakoze katumuhe jambo chance
ego iyo opportunity imisi yose mu kwezi kumunani kuva mu mwaka wa 2016 ni nabantihenze imisi yose mu kumunani baratanga biyandikisha ukoresheje ubuhinga ngurukana bumenye ni link batanga hama ukiyandikisha bakubaza ibibazo byinshi biba bijanye n'umugambo ukora na parcours yawe amashuri wize aho wakoze ibikogo uri kurakora hamwe n'ibindi bibazo bijanye n'ubuzima busanzwe nka karorero nka jewe umwaka weze mu 18 niho nari na playinze barashobora kukubaza ibibazo bijanye na covid ko urabona yari mu gihe iheze covid bakubaza ico yoba yarakononeye ingene washoboye kuvyitwaramo n'ibibazo bisanzwe gusa bigufata umwanya ukiyumva vira ugashiramo ubwenge kukurumva ni ihiganwa nababwiye yuko twatanze intuze zacu turi abantu 35,000 hama batoramwe batoramwe amajana 7 twagize turi 35,000 batoramwe amajana 7 ni ihiganwa utegerezwa gutegura neza intuze
urwandiko
rwa ukarutegura neza kugira ruronka amahigwe yuko ari wewe batora uwo ari wewe wese umujene abafise ugwaruka afite imyaka guhera kuri 25 gushika kuri 35 kandi avuga neza icongereza kuko inyuma yo gutanga iyo ugo rwandiko rwawe baraguhamagara ukaja gukora interview ikibazo cyo kuvuga muri ambasade ya Amerika mu Burundi hama bagatoramwo ababo baba bakeneye nyambari batatu bagatoramwo batatu nyambari bangahe bagatoramwo abonyene baba bikwiye baba basumbije abandi
ego none kabazo iyo link umuntu atayironka hehe tanke bayishira ku marezo sosio atandukanye
ego bayishira ku marezo sosio atandukanye urashobora kuyisanga kuri ambasade kuri amarezo sosio ya ambasade ya Amerika kuri yari urashobora kurondera yari Washington Mandela Washington Fellowship eka nabandi bantu benshi bara nibinyamakuru bitandukanye iyo hageze usanga bayishize ko bahamagarirwa rukagwinshi kugira guyandikisha
bubu nk'umuntu ari bururi kaje ndi bururi mu mfasha gute
jewe ku ruhande rw'iwanje nivugiye kubana abonye yuko mu Burundi batora bake bahamahigwe bake nafashe ingingo yuko ninagaruka mu Burundi nibugurura iyo link nibatangura guhamagaza kandi nzogira amasesyo nzogira mpurize hamwe ugwaruka mbona yuko goshobora kubigira ndabafashe ku applying ndabafashe kuzuza rero urashobora gukurikirana kunkurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi nitwa chancelle bamuhaye nzogira poste yo guhamagara abipfuza yuko no bafasha ndabafashe na urumva noshobora kugufasha
Katia Greta iradukunda akabari ku murongo wa telefone twari twizeye ko tuza kumubona muri studio ariko byagoranye gato ariko turi kumwe numwe mu gwaruka rw'abarundi bari hano i Washington mu mugambi wa Mandela Washington Fellowship watangujwe na President Barack Obama mu gufasha ugwaruka rw'abanyafrika rero Katia tubwire muri make nawe waje ngaha muri Amerika muri uwo mugambi urumwe mu baronsa ayo mahigwe waje kuyihe kaminuza waje mu nyigisho zimeze
ko ndabashimiye cyane ubwambere ku butumire mwaduhaye jewe naje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri University ya Jackson State University muri Mississippi hama naje muri track ya Leadership in Business kuko mu buzima busanzwe mu byosanzwe nkora ndi mu entrepreneur ndafise ishirahamwe entreprise yanje ikora mu bijanye no gukingira ibidukikije ikabifatanya n'ibyo twita ubukorikori dukoresha icyatsi kimeza kirandaranda cyane cyitwa jasando gikorera mu mazi tugakora mu bisharizo bitandukanye n'ibikoresho byo mu nzu ibiseke ibisharizo n'ibindi bintu byinshi ego none muri kano kanyane twatwaje muri Washington DC kugira ngo duhure na n'urundi gwaruka amajana indwi rusanzwe ruva muri Afrika nagonye ne kwaje muri uyu mugambi gwa rusanzwe uri mu yandi ma university ego
icyo byo bikorwa ukora by'ico chatsi wabigiyemo gute wabimenye gute ko ari ikintu gishobora guhingurwa mu ibindi bintu kuko turumva ko Amerika iraraba ati urugwaruka rurafise kazoza reka tubashire mu buryo baje basubire bateri indi ntambwe kugira ngo bafashe abandi bari mu kibano wewe ico chatsi wakimenye gute byagenze gute
chatsi jasendo nakimenye kuva nkiri muto cyane narakurikirana ibiganiro haba kuri televiziyo cyangwa kuri radio hama hariho rero uwahora ari umushikiranganje w'ibidukikije ari wa Albert Mbonerane nako atangitse ico kengwa himirize naza ko no bararise nk'imyaka 6 kuduga nakuze ndayumva ariko maze kugera mu university